imumva nijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, muduteze abiri kuri mikoro. Muri kumwe nanje Aloise Bigirimana kaze mu biganiro byacu. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira kuri FM 104.9, no kuri FM 105.2. Hano dusamiranira ni Washington DC. Ndabaramukije, ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Agahomonika ni cyane kuko sinzoronka ukuntu ntunga umuryango, kuko n'ahandi twazi kuburaro n'uburamukuru harahamukiyaga.
Uyo ni ndi ku magenge Frederico, umurovyi wo mu Rumonge mu ntara ya Rumonge nyene, avuga ku ngaruka zatumwe n'ubukene bw'ibitoro ku mwuga wabo wo kuroba. Turababwira kandi n'ingaruka nziza zimaze kugaragara kuvaho leta y'u Burundi ikuriye amakori ku bidandazwa bimwe bimwe. Tadijwi rya Amerika i Washington DC. Ingingo ya leta y'u Burundi ikura amakori ku biribwa bimwe bimwe yinjira biva muri Tanzania iramaze kugira ingaruka nziza ku bidandazwa bimwe bimwe, cyane cyane ifu n'imyumbati. Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidele d'Antoine Nsabimana yaravuganye na bamwe mu banyagihugu bi Ngomane muri komine ya Bukemba mu ntara ya Rutana, batangura bagaragaza ako karushi.
Yaradufashije nyene kuko dusha dusuma kuri makeya, tituba tugisumye nk'uko twahora dusuma. Byahora biba bizimbye, ifu yari imaze gushika ku gihumbi kirenga kubera nabo ubududu bagugurisha igihumbi. Ubu rero ifu ikigugwa neza irageze ku 900. Aha bibandanije kuza turazi ko biroboneka neza.
Abamwumva n'abakenyezi badandaza ifu y'imyumbati mu ntara ya Rutana, aho twabasanze ku isoko ry'Ingomane muri komine ya Bukemba intara ya Rutana. Ni isoko riri ku birometero bitarenga 4 uja ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Bariko bavuga ku ngingo ya leta yo gukura amakori ku bifungurwa bimwe bimwe biva mu gihugu cya Tanzania. Ibifungurwa birabwa n'iyo ngingo ni myumbati, ifu yayo, intete z'ibigori, nifu yazo, umuceri n'ibiharage byumye. Iyo ngingo ya leta yasohotse itariki 12 ukwezi kwa gatanu 2017. Kuva iyo ngingo itanguye kuja mu ngiro ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa rayi guheze, abadandaza bakuri bifungurwa muri Tanzania bavuga ko habaye akarusho. Hussein Nduwayo ni umudandaza twasanze mu isoko ry'Ingomane aje kurangura imyumbati yumye yayaze n'Ijwi rya Amerika.
Kare wabibonera no ngaha imodoka ishitse bakubaza ngo zanaho warihiye, kandi kenshi ndetse n'ibyo so kuvuga ngo ni vyaba bivuye Tanzania bwo gusabarira kubona ikibazo urududu babona yuko kivuye i Tanzania. Muga kubera batanze ico kigongo c'ikivunga cayo meza biri kugira ngo ivyo kurya bikoroke, natwe abadandaza zavyaradufashije. Haheze indwi zibiri bipfuzwe kubera vyaciye vyinjira ari vyinshi atamakori y'umurengera agiyeko, ubu igisaha bugeze ku 800. Ingaruka mbi iguma yagarutse ku munyagihugu muto muto. Naho nogenda i Tanzania nkabugura igihumbi, nzangurisha amahera arenga ko nakuyemo ikori, nakuyemo nayo deplacement, nakuyemo n'inyungu y'iwanje, sishobora kugurisha mpomba. Byose biri hujya aza gusuma aja kurya.
Reka n'abaranguriye myumbati bayisyesha kugira ngo bashore ifu, bavuga ko iyo ngingo yabasahirije na cane cane abadandaza bafite imitaye mito. Aba ni bamwe mu bakenyezi badandaza ifu mu isoko rikuru ryo mu Rutana.
Yaradufashije abantu dufite imitaye mito nyuma turongene dukora.
Mu misete byahora bigakora.
Igihe bayirikorotse ufise agataye gatoya carangura. Mugabe igihe byari bizimbye. Uwo mutaye muto yacayicara ntashobora kuronka ingene abaho, kandi yari yaramenyereye kubona yuko azarahangayika bukebuke karonka n'ingene yoba. Mugabo dushimira ubuye kubera byo babiriko birakoroka kugira tuzoronke ico tujya turabe ko twobeshaho n'umuryango wacu.
N'abadandaza baba Tanzania bashorera imyumbati aho mu Rutana barafite ico bavuga kuri iyo ngingo ya leta ikura amakori ku bifungurwa bimwe bimwe biva muri Tanzania. Moses Gakuba ni umutanzania yari yashuye imyumbati yumye abandi bita ikambaranga mu isoko ry'Ingomane.
Atwebwe tuba ngaha ku mupaka, twebwe twarahaboneye akarushe kuko ari ubugirani mwema abino bahanahana ususani nk'imyumbati nk'izo imbaranga.
Uretse ifu y'imyumbati n'ibidudu biboneka ko vyatibutse ibeyi kubera iyo ngingo iza kubikura kwa makori, ibindi bidandazwa birabwa niyo ngingo nta kigaragara cyahindutse abadandaza twavuganye bavuga ko bigoye kumenya ingaruka z'iyo ngingo nko kubiharage ibigori n'umuceri kuko iyo ngingo yafashwe ari kumwero wabyo bigasobanura ko iva muri Tanzania bitinjira narya amashiringi yaduze gusumba marundi ingomane muri komine ya Bukembe intara ya Rutana hagati yashira ubuseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana mu ntara ya Rutana ibyo biri uko mu gihe abarovyi barenga ibice 70% bahagaritse akazi ko kuroba ku kivugo cha Rumonge mu ntara ya Rumonge kubera ubukene bw'igitoro umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi asanzwe akorera ku kivugo cha Rumonge nawe nyene aravyemeza ibindi kuri inkuru tubibaze Evariste Nziko Banyanka akorera mu Burundi
Ushitse ku kivuko cha Rumonge uca wibwira ko hari bamwe mu bakora umwuga wo kuroba mu kiyaga cha Tanganyika bahagaritse akazi aho naho hibonekeza ku bwinshi amato ari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika n'abarovyi bicaye babuze yo bacira nayo bamira muri abo ijwi rya Amerika yahasanze umwe mu bategetsi b'urunani rw'abarovyi bo mu Burundi we nawe ni Mukanyasadi umunyamabanga mukuru w'ubwo runani ku rwego rw'igihugu atanga igituma umwuga wo kuroba utari kugenda neza muri kino gihe
ego hari ikibazo ha mu barovyi cigitoro nico gituma ubona ubwato bwinshi butinjiye mu mazi igitoro ni intama mingaha mu rwego rw'abarovyi kubera yuko atagitoro turonka cyane kugira ngo dushike aho imboga ziri ni kuvuga yuko twandikiwe iri 30 izo litro 30 nazo ntizishobora gushika aho imboga ziri
ibivugwa n'uwo mutegetsi wo mu runani rw'abarovyi biremezwa n'abarovyi bo kumweha wa Rumonge bavuga ko igitoro kingana n'ilitro 30 baronswa kuri buri gipe iyo bagiye kunywesha ku mastation ataco kibafasha bahisemo guhagarika umwuga ndi kumagenge Federico n'umwe muri abo barovyi bahagaritse akazi ko kuroba haraheze iminsi
nivyo kubera ingorane y'igitoro imboga ziva kure niyo ziko ziraboneka ariko kubera ingorane gitoro turonka irito 25 ntidushobora gusika ino ngorane dufise
muri no misi rero akavuga kariyo mu kiyaga
ifi zariyo umwimbo wariyo mugahabutse igitoro
rero ko ariwe mugabo rusanzwe gukora ubona gahombo kangana gute
agahombo ni kanini cyane kuko sinzoronka ukuntu ntunga umuryango kuko n'ahandi twazi kuraro n'ubura haraha mu kiyaga
mu runani rw'abarovyi mu Burundi bemeza ko agahombo ari kanini haba ku barovyi no kuri leta umunyamabanga w'ugo runani Mukanyasadi afite icyo asaba ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu ubutari na gataka
igitoro muri ubu rwego rw'abarovyi igitoro ntaco izo za Nyanzarake za Gatumba aho hose muri iyo myaha yose dufite imyaha 18 mu gihugu cy'u Burundi aho hose barafise intambamye igitoro ntibaroba kubera ibura ry'igitoro
muri rusange mubona abarovyi boroswa iritiro zingahe iruhande y'izo 30
indibaza yuko twebwe turabarovyi kandi amazi yose turayamenyereye ni kuvuga yuko niburi buri bohabwa iritiro 60 kugira bashike aho imboga ziri ko ahampande izo iritiro 30 bahora batanga bo kongerezwa izindi 30
muramatari w'intara Rumonge arumva igisabo cabo barovyi ariko asanga bidashoboka Juvenal Bigirimana asaba barovyi kuba barikora kuri izo iritiro 30 z'igitoro baronswa mu kurindira ko igitoro gisubira kuboneka ku bwinshi
ico gisabo ndacyumva mugabo nabo nyene uri kurumviriza neza urabona yuko cyo bakirimo novuga nti nk'ibintu bidatomoye neza kuko igitoro baronse bahawe mu ntara ya Rumonge ndavye ikumbibe za Rumonge turonka iritiro 30 ku murovyi wese buri munsi buri bwato ico gitoro ndibakoresha ico kuko kumazi y'u Burundi twasanze gishoboka kugira bagisabikanye n'abandi baronye ntibave basanga kuko nabo barovyi bakava kuroba izofi bashise ku musozi bakabura abazibagurira abazitwari bujumbura ko zitwagwa n'umuduga zizobapfako none imiduga niyo yabura igitwari bujumbura bazosha bakoresha iki nabo barovyi bakeneye kwiyunguruza imijyango yabo ikeneye kwiyunguruza imiduga rero irakeneye nabandi barakeneye kuko ariho dufate abantu benshi bafise amahinguriro ngaha bakora bahingura ibintu nuko rero ubuzima bomenya yuko bwo gabugwa bose n'umurovyi ntakeneye zijya figusa rakeneye ibindi none akeneye ivyo bindi nabo ntibakore
mu ntara ya Rumonge haharugwa amastasi 9 imwe kuri 5 ziri mu gisagara ca Rumonge niyo yariko itanga ico gitoro kuri no wa 4 ariko gushika igihe cy'isaha 6 z'umurango kuri no wa 4 nyene cari carangiye mu ntara Rumonge iri mu bumanuko bw'u Burundi Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, umugambwe Sahwanya Frodebu uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi umenyesha ko demokarasi itarashinga imizi mu Burundi nubwo abarundi bayifuza. Ivyo uwo mugambwe wabishikirije kuri uyu wa kane aho waciye utanguza ukwezi wahariye demokarasi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eloge Wirika neza I Bujumbura mu Burundi.
Igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu niho Ndadaye Melchior yatsinda amatora aserukiye umugambwe Sahwanya Frodebu. Ayo matora yariyo ya mbere atunganijwe mu ntwaro rusangi canke demokarasi mu gihugu c'u Burundi. Mu mpera z'uko kwezi nyene uwo mugambwe watahukanye ibice 80% vy'amatora y'abashingamateka. Kuva kuri itariki ya mbere rero ku kwezi kwa gatandatu gushika 2023 ukwezi kw'indwi kubuza, umugambwe Frodebu watunganije ukwezi witiriye demokarasi. Pierre Claver Nahimana, umunyamabanga mukuru wa Frodebu, yabwiye abamenyeshamakuru bimwe mu byatumye ico kiringo bagiharira kwibuka demokarasi.
Turemeza kandi tutihenda mu mugambi wa Frodebu ko abanyagihugu benshi b'abarundi barajwishinga no kuba mu gihugu kirangwa n'intwaro ya demokarasi. Kukaba nkako abarundi ntibarira gusema namba kuko mu gihugu kitagira demokarasi biragora cyane gushika ku iterambere rya bose, ndetse mu by'ukuri usanga bidashoboka. Kuva muri Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda na gatatu hari amakuba menshi yashikiye igihugu mu bya politiki, ariko hariho n'ibihe byiza haboneka ibimenyetso by'umwizero muri kino gihugu cacu dukunda cyane, haba mu bya politiki canke mu by'imibano. Amakuba twovuga ni nk'amakudeta n'ubwicanyi byagiye biraboneka n'intambara z'ibirwanisho bicira umuriro, ubwicanyi n'ibindi. Harabaye n'ibihe byiza tubonamwo ibimenyetso by'umwizero nk'amatora, nk'amasezerano y'amahoro n'umwumvikano mu Burundi n'imyandagaro mwaka w'2022.
Ufatiye kuri ivyo bihe vy'umwizero, umugambwe Frodebu hamagarira abarundi bose mu mico itandukanye n'ivyiyumviro bitari bimwe kwigisha ineza n'ingaruka nziza ya demokarasi. Nabajije umunyamabanga mukuru wa Frodebu uko abona intambwe y'intwaro rusangi kuva Melchior Ndadaye ayitangaje haheze imyaka 24.
Muri kirya gihe umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda cumi na gatatu aho Ndadaye Melchior yahamagarira abarundi bose kwitaba intwaro ya demokarasi, warabona yuko abarundi benshi babihagurukiye kandi babinyotewe. Mugabo inyigisho ntizari bwatange zihagije mu barundi kugira bategere icarico demokarasi. Nkumbure nico gituma mu nyuma haciye haboneka ingorane twagiye turabona mu gihugu, n'ubu tukibona muri ajya amatora yo kurinda naye tutabonye, ariko ubu ingorane turiko turazibona. Sinovuga rero ngo ibintu nico kimwe, oya sico kimwe, muga demokarasi iracahari kandi barundi barayishaka kandi bazaye ko batazoyirekura.
Kugira ntibacaye mu myanya y'intoki, naho Imana himiriza abarundi kwama baganira ku bibazo byose byadutse aho gukoresha inguvu.
Umugambwe Sahwanya Frodebu, turemeza ko mu gihugu hakenewe kuringaniza ibiganiro byo guharanira ivyumviro ndetse no guhanurana mu barundi hagacunganywa mbere ibikorwa bitandukanye biza bisubiza agateka demokarasi y'ukuri mu Burundi. Urabye ingene abanyagihugu benshi bitanze gushika naho abatari bake bemera bakitanga bagasesa amaraso yabo. Ibyo byokorwa mu ntumbero yo kunonosora no gushikana neza ibiganiro bya Arusha bikorwa n'umuhuza Mukapa, ibiganiro bitunganywa na wa murwi wo mu gihugu SNDI, hamwe n'ibiganiro vya wa murwi gutohoza ukuri no kurekuriranira severe.
Umugambwe Frodebu wanerekanye aho wagaze kukiringa umuhuza Mukapa yari yihaye kuba yarangije ibiganiro bihuza Abarundi.
Usomye muri iyo raporo urabona yuko hariho amakenga yuko Nkumbure ivyo yavuze tazoba arabishikako. Kwebwe uko tubibona n'umuhuza afise amakenga we nyene yarabyiyandikiye muri raporo yashikirije abakuru b'ibihugu, twoja nga umugambwe Sahwanya Frodebu tuvuge ngo ivyo yavuze azoba yamaze kubishikako, turabona yuko bizogora kuko biravye mu by'ukuri nk'ibibazo nyamukuru yari yavuze mu miseze yuko abarundi bazoganira ntibarabiganye nta mwanya bararunka kugira ngo babiganire bose bari kumwe kuko amasezerano ni hagati y'abantu babiri nibataricara ngo babiganire cyere ku mukono kubyo bumvikanye ntitwovu
muri uku kwezi kwahariwe demokarasi Mugambwe Frode butegekanya gutegura ibikorwa bitari bike harimo gutunganya amakoraniro n'ibiganiro byuguruwe bose bizoremeshwa n'abahinga muri za kaminuza kubijanya no gutsimbataza demokarasi cyose kuko kwezi guhuriranya n'imyaka 24 iheze utsinza amatora umukandida wawo ndadaye akicwa inyuma y'amezi atatu n'imisi 11 gusa ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu Mugambwe Frode wibuka kandi imyaka 25 iheze wemerewe gukora ku mugaragaro eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Eloge mu Rwanda komisiyo y'igihugu ishinzwe gutegura amatora yatangaje ko izosubiramwo amabwirizwa agenga amatora hashingiwe kuvyo abanyarwanda bifuza kubijanye no gukoresha imbuga ngurukanya bumenyi arizo social media mu cyongereza kuba kandida bazokwiyamamariza ku mwanya mukuru w'igihugu abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda kuri wa kabiri barashikirije amakenga ku mategeko n'amabwirizwa vya komisiyo y'amatora avuga ko mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu izogenzurira hafi imbuga ngurukana bumenyi bibaye ngombwa zikanafungwa mu mugambi wo kugira imigenderanire kugira imigendekere myiza y'amatora Frank Habineza umukuru w'umugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda yashimye iyo ngingo ya komisiyo asaba ko bikurwa no mu mategeko ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika hano i Washington Eddie Rwema
icyo cyemezo twebwe twakibonye mbere kuko iyo tegeko draft yaryo yaje muri forum y'amashaka yemewe mu Rwanda twabiganiyeho n'andi mashaka ariko twagaragaje impungenge zacu tubonyemeyo article kugaragaza yuko ako kandi tuzakangamira uburenganzira bwa muntu cyane cyane uburenganzira bwo kwisanzura ariko andi mashaka ntabwo ariko yabibonye undumvugo wari yatiyo nk'amezi nk'abiri twabibonaga ubwo giye gusohoka ejo bundi mu gazeti ya leta byongera abantu bose babibona twaje natwe kubona ko abandi bantu babibonye bose nabo bagize imbindi twagize ni ukuvuga ngo impungenge zirahari impungenge cyane ihari ni uko itegeko riteganya yuko ubutumwa bwose buzaca ku mbuga nkoranyambaga arizo social media bugomba kuzajya bumenyesha komite y'amatora amasaha 28 mbere ndetse nayo ikafata andi 28 kugira ngo ibyemeze ni ukuvuga ngo ibyo kuri Facebook, Twitter n'ahandi hose ari amafoto ari iki icyo kintu urumva ko twasanze kibangamye kubera ko ubundi social media yagombye kuba ari uburyo umuntu ari ifoto ubonye tuvugira igacenye ukahita ubigaragaza vuba cyangwa ari ubutumwa ushaka kutangaza ukahita ubutangaza vuba ari kuri Twitter nibwo biryoha ariko niba bigomba kubanza kwemezwa ni ukuvuga ngo igihe impungenge tuba dufite ni uko ari igihe tushobora kuba tukoze akantu kanenga ishyaka riri ku butegetsi ugasanga abantu bamwe nabo bakatiye neza cyangwa se bakavuga ati kubera impamvu z'umutekano ubu butumwa turabwanze ku buryo tusaba komisiyo y'amatora cyane cyane nk'uko tumvise bwana Charles Munyaneza avuga ko babisubiramo byose babisubiremo izo ngingo babe bazikuramo twese tugire ubwisanzure buhagije
ese iyo abanyarwanda batabivuga hari cyari guhinduka
nyine urumva ko twebwe impungenge zacu twazigaragaje mbere y'uko abanyarwanda bose babimenya twazigaragaje ariko nta kintu cyari cyarahindutse ubwo byadushimishije ko n'abandi babibonye bakabonamo impungenge areba muri kintu cyose wa bose babonyemo impungenge ndetse na rura byadushimishije cyane ko impungenge twabonye abantu bose bazibonye
ntamwe abakandida mwifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ni gute byari kubabangamiza
nuko navuze ni ukuvuga ngo twebwe turi ishyaka ritavuga bumwe n'ishyaka riri ku butegetsi ni ukuvuga ngo akenshi tuzakora kampanye cyangwa tuvuga ibintu bivuguruza ibiri bishaka ku butegetsi cyangwa tugaragaza ibitagenda neza bigomba gukosorwa ni ukuvuga ngo turamutse turi butangaze ubutumwa bugaragaza yuko hari bitagenda neza hari igihe abantu bashobora kutaba babyumva neza bakabiburoka iki gihe urumva ko turimo guhomba
ariko ni itegeko ryari kuba rinareba n'iryo shyaka riri ku butegetsi
ishyaka riri ku butegetsi ariko ryo riba rifite imbaraga
mu bijyanye no gutegura amatora n'uburyo bujyanye no kwiyamamaza mubona gukoresha imbuga nkoranyambaga bizafata uwuhe mwanya
okay ntabwo navuga ngo ni umwanya mutoya cyangwa se munini cyane ariko tuzabukoresha kuko ni ukuvuga ngo tuzakoresha n'amaradiyo asanzwe ndetse n'ibinyamakuru bisanzwe cyangwa se ibinyamakuru kuri interineti mbese tuzajya no kwiyamamaza mu baturage nubwo na nizo nkura nyambaga nazo tuzavuga ngo nyambaga no tuzazikoresha ari Facebook ari Twitter tuzabikoresha ntabwo navuga ngo ni percentage 20% cyangwa 30% ariko ni kenshi tuzabikoresha kenshi cyane ubwo ariko iyo control ivuyeho iri mu itegeko byaba ari byiza kurushaho kuko twaba dufite uburenganzira busesuye kuko icyadutangaje ni uko kuri radio na no ku bindi binyamakuru nta control irimo twibaje impamvu ari kuri za Facebook na Twitter zaba control kandi ahandi ho nta control izabihari
hanyuma se igiye mwaganiraga kuri iryo tegeko wavuze ko uri mu bantu bagaragaje ubwa mbere ko mutarishyigikiye uri muri forum y'amashyaka icyo giye mubiganira muri forum y'amashyaka andi mashyaka yo yabivugaga hiki
andi mashyaka ntabwo yabyumvise kimwe natwe twagaragaje muri forum ariko amashyaka yandi rwose ntabwo bo bumvise ko nta kibazo gihari ariko ubugira ngo nabo bayibonye ko ikibazo bakibonye ko isi yose yabonye ko ikibazo gihari
ariko uziko nanone mu matora amazi iminsi aba mu bihugu biteye imbere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ahandi hari uburyo bwo gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ahanini abantu bakwirakwiza amakuru y'ibinyoma bakunze kwita fake news ese byaba bitari muri uwo murongo komisiyo yafashe icyo cyemezo cyo kuvuga ngo igigenzura amakuru aboneka ku mbuga nkoranyambaga
ndumva hari inzego zibishinzwe nkarura bashinzwe kugenzura bene ibyo ndumva bo basinze bakora akazi kabo bakazajya bagenzura niba hari ikibazo gihari iyo birisanzwe n'ubundi barabigenzura ndumva n'ubundi bagomba kurinda umutekano bazabikore ariko komisiyo y'amatora ni komisiyo twizeye twese twisangamo ntabwo yagombye kwivanga muri ibyo bintu
uri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefoni dufite Victor wiriwe neza uri hehe
i Kigali
ikibazo cyane
kibazo nashaka kubaza umuyobozi wa Green Party yaravuze ati arumva komisiyo y'amatora idakwiye gukontrola ama rezo sosiyali wenda rura akaba ari ibikontrola twe turibaza ati ko n'ubundi rura isanzwe ibikontrola ariko bitabuza ko abasebanya nk'urugero uriya mudamu Rwigara abonye amafoto yasohotse bamwambitse ubusa ibihuha ibiki kuki batumva ko bibuze icyo gihe cy'amatora babikontorora byarangira bagabo basubiza ubwigenge bwabo afite impungenge nimba bumva ko nta kibazo kindi kizihishe inyuma muri ayo marezo sosiyali bazakoresha mu gihe cy'amatora nimba nta bwira uburimo babiretse komisiyo y'amatora igakontorora ibijyanye n'amatora itajyanye n'amatora akazereka barumva bibabangamiye mu gihe bumva ko nta kindi kintu kizaba kirimo nabo ubwabo bazakoresha kwiyamamaza bisanzwe gusa hatarimo gusebanya hatari guhimba ibihuha kuko rura isanzwe ibikontorora ariko ntibibuza ko abantu basebanya ntibibuza ko ibihuha biba ariko igihe cy'amatora ni igihe kiba kiri spesiyali uburyo gishobora kuzamura umwuka mubi njye numva ko komisiyo y'amatora yo izaba ibikora nk'ishaka gukontorora gusa ibijyanye n'amatora
Victor mugiye se komisiyo nayo ubwayo yitangarije ko izavugurura amabwiriza agenga amatora hashingiye ku by'abanyarwanda bifuza
ya kuko urebye ubwo ikoranabuhanga rigeze ikoranabuhanga rishobora guhindura kujya by'uburayi kuteza umwuka muke ibihuha bitewe n'izo rezo sosiyali turabona experience hanze ikumva hari n'abahakinga banama abizi mwebwe aho ngaho mu bihugu byateye imbere kuki batakwemera icyo gihe cy'amatora cyonyine bakabikontorora bitewe n'umutekano w'abanyarwanda dukeneye nyuma yo gukora bakagumana uburenganzira bwabo kuko rura isanzwe ibikontorora ariko ntibivuze ko abantu basebanye ufite n'icyo ngicyo nashaka kumubaza nimba bazi ko nta kindi kintu bagamije barangira iki ko bazakontorora ibijyanye n'amatora gusa
reka Bwana Habineza agusubize guma kuri telefone
icyo amusubiza ni uko twabigaragaza yuko impungenge zihari ni ukuvuga ngo turagaragaza yuko mu gihe dushobora kuba dufite cyo turishaka leta bumwe n'ubutegetsi dushobora kuba dufite mesaje zinenga ubutegetsi buriho ni ukuvuga ngo kandi bavuze yuko hazaba hari komisiyo cyangwa se abantu sipesiyale gurupe izabikontorora ibyo bintu muri komisiyo y'amatora ni ukuvuga ngo abo bantu babonye ibintu tunenga ubutegetsi hari igihe bashobora kubiburoka nizo mpungenge zifite niba mu burenganzira bwacu kandi ikindi baravuga amasaha 24 hafi 48 ni menshi cyane amasaha 48 niba ngo ikintu wagombye gushyira kuri Facebook uyu munsi niba uyu munsi ndi Kayonza
nkabitsanga amafoto yanjye bakarayemeza naravuye cyangwa ngenze ikigari uruva rya bikimaze iki naye kiya bikimaze no kuvuga ngo niba uri Kayonza ikugera ku kigara kuri Kayonza niba uri Rwamagana no kayigaragaza ariko kubigaragaza 24 cyangwa se ni cyangwa ngo n'umuntu nta kiya bikimaze ariko ikindi twavuze nuko na komisiyo natora nayo yemeye ko itegeko rivuguruye numva icyo kitagombye kuri ikibazo kuri uwo mugabo Victor Norris
impungenge ze ndumva zidafite ishingiro mu gihe bidafite banya mu gihe ntacyo bibangamiye yabyohereza nk'ibisanzwe nk'uko bisanzwe asanzwe asharinga n'abandi mubwo muri pasiporo ariko mu gihe yumva ko nawe hari ubwiru burimo agomba kugira izo mpungenge ariko mu gihe nta bwiru burimo nta kibazo gihe numva ziteye kuvuga ati bohereje ifoto ya pasiporo yagiye ndumva nta kibazo kirimo gusharinga twiyo ati mwatoye gutahunga ukayonza ngo ati ibi bimeze gutya na gutya ndumva nta kibazo kirimo ndumva abantu bayibona kuko n'ubundi ntibizajya hanze atwitwa
ariko avuga ko uko gusharinga bizafata nibura amasaha 48 nk'uko we abyivugira
icyo cyaba ari ikibazo nanone ariko bitabujije kuvuga we ahantu ntemeranya nawe ni ukuvuga ngo babirekire rura bari bikontrola rura n'ubundi isanzwe bikontrola ariko icyo gihe nawe yaba yivanze ibyo bizaba bireba sipesiyali ni kuri komisiyo y'amatora gusa nayo ireba iby'amatora kuko rura isanzwe bikontrola n'umuntu usanzwe buri munsi icyo gihe rura nawe yaba yivanze mu byerekeye n'amatora niho numva hari ikibazo
bwana Habineza gerageza unsobanurire neza ese ni ubutumwa ubwo ari bwo bwose muzaba musabwa amasaha 48 kugira ngo mubushire ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se nibijyanye no kwiyamamaza byonye
no kuvuga ngo itegeko ry'amatora yisa amabwiriza y'amatora yasohotse mu gazeti ya leta ingingo yayo ya 39 irasobanura yuko ikintu icyo ari cyo cyose cy'abakandida bashaka gucisha kuri mbuga nkoranyambaga kuri Facebook, Twitter, YouTube, Instagram na n'izindi zose nkoranyambaga cyose kijyanye n'izo gahunda zose zo kwiyamamaza kigomba kubanza gutangwa muri iyo komisiyo amasaha 28 mbere ndetse nabo bakaba bafite uburenganzira bwo gusubiza mu masaha 28 kuvuga ngo yafata amasaha 48 ni iminsi ibiri iyo tuvuga ati bwa wari ubutumwa yaba ari ifoto n'ibi byose bijyanye n'amatora ubutumwa bwose watanga ni ukuvuga ngo iminsi ibiri nibwo ugomba kuba ikintu cyawe watazi umunsi uzashobora kucyemererwa nyuma y'iminsi ibiri kujya mu gitambuka tukavuga ati hari ubutumwa bumwe bwa bubaye bwitagihe niba uri ahantu kuri tere ugomba kugaragaza niba ari cyose cyabaye ukazagaragaza bikazajya kumenyekana wavuye ntacyo yaba ikimaze uvuga ngo n'ahandi ugiye kugera ugasanga ibibazo uvuga ngo icyo gihe ubutumwa bwawe bwa butakifite icyo bumaze ikindi twavuze ni uko ari n'igihe ushobora kuba ari ubutumwa bunenda bukaba bwababuroke na byo birashoboka
nkubaze ikibazo kijyanye n'amakuru arimo kuvugwa cyane ku isi ajyanye n'ibidukikije ni amakuru yuko umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uyu munsi ashobora gukura Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ya masezerano y'ipari ajyanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe Amerika iramutse ivuye muri ayo masezerano bizaba bivuze iki kwejo hazaza hayo masezerano ndetse n'ikirere muri rusange
byaba bibabaje cyane kuko Amerika ni igihugu cya kabiri ku isi gisohora imyuka myinshi mu kirere nivuga ngo baramutse bavuye muri ayo masezerano bakagukora ibyo bishakiye bizabangamira isi yose kuko hari kabiri ku isi nyuma y'Ubushinwa bivuga ngo icyo twasaba ni uko mbere y'uko bafata uwo mwanzuro bakwisubiraho hakiri kare kuko ibyo babangamira ntibatekereza ko bangamiye abandi nabo barabibangamiye kuko nabo bizabagiraho ingaruka ndetse n'abana babo n'abuzukuru babo ni ukuvuga ngo nabo bazaba bihemukiye ntabwo ari twe bazaba bahemukiye gusa ni ukuvuga ngo icyo cyemezo kiri kigahise kandi turasaba yuko bishobotse bakireka ahubwo nabo bagakomereza kuri aya masezerano Perezida Obama yari yasinye.
Bagenzi mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye muri uyu mwanya naha bigarukiye, ariko ibindi biganiro bica ku Ijwi ry'Amerika birabandanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro, Inosaki Menye niwe yadufashije gutunganya ibi biganiro.